Radio Südwest Amerika. Nshuti mwese muduteza matwi ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo akaba ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa
Kugubanje gutungane no busaba yuko bwo vuza abo bana imanzo zikagomaze kwirikiranwa bakabashumbusha hanyuma nabo nyene bakabaha igihano guko babigize babibona guko bajya ntibarabana yuko bo bahohotera bakabaca amaboko
uwo ni Leonia Habonimana rera umwe mu bana babiri bacye bibikonjo bagirizwa ku bibigori ku mutumba wa Kiremba wa Karemba muri commune Itaba ya Gitega mu Burundi Igitero cumi yabuzi cabereye mu karere karimo umutekano muke mu raroko bw'ikigobe cha Sinai mu Misiri cyahitanye abantu 255 Emmerson Mnangagwa yarahiye n'umusiko wa gatanu mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe yemeye guhindura ikomeye ku bintu bimaze mu gihugu kimaze igihe kirekire kigeramiwe n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi Oscar Pistorius yahoze ari umununutsi rurangiranwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo yaciriwe umunyororo muremure kuruciriza kubera yishe umukobwa bakundana River Steenkamp mu mwaka w'2013 izi ni zimwe mu nkuru tubashikiriza mu buryo unonosoye mu kanya tubashikize amakuru tubafitiye kuri iyi saha abategetsi bajeje umutekano mu gihugu cya Misiri batangaje ko abikekwa ko ari abagwanyi bagize igitero ku musigiti wari wuzuye abantu uno musiki wa gatanu icyo gitero cyabereye mu karere karimo umutekano muke mu buraruko bw'ikigobe cya Sinai abantu 255 bahasize ubuzima abategetsi bavuga ko abo bagwanyi barondera abashigikiye inteko zijeje umutekano mu musigiti wa Aradwa Lauda muri antunga mu gisagara cha Bir A Abed bamenyesha ko abantu bari mu modoka zine batanguye kurasa mu gihe cy'ibisabisho by'uno musiko wa gatanu ababonye byabaye bavuga ko abo bagwanyi barashe ku ambulance aratwaye bakomeretse mu bitaro biri hafi zibavanya habereye igitero intagondwa z'abayisilamu kenshi zahize intego zijeje umutekano mu bitero byazo yamara zaragize ibitero no ku masengero y'abakristu hamwe no ku misigiti indege z'ingwano z'igihugu cya Misiri zivuga ko zagize ibitero mu bibanza by'abagira iterabwoba mu karere ka Sinai inyuma y'igitero cy'uno munsi kwa gatanu ku musigiti wa Arauda Emmerson Mnangagwa yarahiye uno munsi kwa gatanu mu mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe yemeye guhindura bikomeye uko ibintu bimeze mu gihugu kimaze igihe kirekire kigeramiwe n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi President Emmerson Mnangagwa ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe mu gihe igihugu cyasinzikajwe bikomeye mu kiringo cy'imyaka 37 y'intwaro ya gahotoro ya Robert Mugabe. Mugabe yatanze imihoho ku munsi wa kabiri nyuma ko aremewe bikomeye n'igisirikare n'umugambwe uri ku butegetsi za UPF. Mu ijambo ryiwe inyuma y'uko arahiye Mnangagwa yatangaje ko Zimbabwe izogerageza kuriha amadenifiti y'amakungu. Yamenyesheje kandi ko Zimbabwe izokorohereza kurushiriza ibidandazwa byinjira mu gihugu kandi ko azokorohereza abanyazimbabwe kugira baronka amafaranga y'agaciro yatanze kandi umuhango ko azogirisha amatora mu mwaka uza nk'uko bitegekanijwe Mnangagwa yabwiye abantu isinzi bariko aramwumviriza mu kibuga c'inkino cyo ku mugwa mukuru Harare kw'igikorwa gikenewe muri iki gihe gusubira kubaka igihugu yatangaje ko azoshurumbusha abarimyi n'aborozi batakaje ubutaka bwabo ku ntwaro ya Mugabe umushikiranganje ajeje imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yasabye abategetsi bashasha ba Zimbabwe kugirisha amatora atunganijwe ku mugaragaro kandi atarimo amahinyu Oscar Pistorius yahoze ari umununutsi rurangiranwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo yaciriwe umunyororo muremure kurushiriza kubera yishe umukobwa bakundana River Steenkamp mu mwaka w'2013 umunyororo yaciriwe uyongeye inshuro zibiri kuwo yari yaciriwe imbere yaho sentare nkuru yungururizwamo imanza muri Afurika y'Epfo yongereje uno musi wa gatanu munyororo wa Pistorius mukuva ku myaka itandatu uja ku myaka 13 n'amezi atanu abashikiriza manza bari basavye umunyororo w'imyaka 15 kuri Pistorius batangaje ko imyaka itandatu y'umunyororo yari yaciriwe imbere yaho yari mike cyane ku buryo butangaje. Umuvugizi w'umuryango wa Steenkamp yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters ku muryango wiwe wemera ko ubutungane bwakoze akazi kabwo kandi ko babwize igi Pistorius yarashe Steenkamp mwaka w'2013 yagumye avuga mu rubanza rw'iyo ko yamwitiranije n'umusuma. Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 bice bitatu, kuri Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi, ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyacu voa@com. Amakuru yo mu karere, Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza uburenganzira bwa muntu yanse ubusabe bwa Madame Victoire Ingabire tavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Ingabire atwara umugambwe FDU Inkingi utaremegwa n'amategeko y'u Rwanda yari yitwaye asaba ko yo Sentare yotegeka ku Rwanda ruka mufungura inyuma y'imyaka irenga indwi afunzwe. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari arusha yakurikiranye iyi nkuru.
Kimwe mu bikuru bikuru Madame Victoire Ingabire atavuga rumwe na leta y'u Rwanda yari yasabye ko Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu yotegeye ku Rwanda nuko yorekugwa akaburana gidegenvya inyuma y'imyaka irenga indwi afungiwe mu gihugu ciwe. Sentare yahakanye ko idashobora gufata iyo ngingo yo gutegeka irekugwa ry'uwo atwara umugambwe FDU Inkingi utaremegwa n'amategeko. Umucamanza Erihaji Gise aturuka mu gihugu cha Senegal yasomye ngingo yaseguye ko yo Sentare idafise ubwo bubasha. Yongeye koko uwitwaye hamwe n'abamuburanira atavyemezo bikwiye batanze bigaragaza ko akwiye kurekugwa. Gusa umucamanza Erihaji yamenyesheje ko yo Sentare itobera intambamyi u Rwanda hamwe gwabona ko bibereye ko Ingabire arekugwa. Naho biruko Sentare yavuze ko u Rwanda gwahonyanze ingingo zibiri mu gufunga Ingabire. Iya mbere yo Sentare ivuga ko atahawe uburenganzira bwo kuronka abamuburanira mu mwidegemvyo. Iya kabiri yo Sentare yatangaje ko u Rwanda gwahonyanze ubwigenge bw'uwo mukenyezi bwo gushikiriza ivyumviro. Aho Sentare imenyesha ko Ingabire atwara umugambwe FDU Inkingi amajambo yose yavuze atari gufatwa nk'icaha kuko avuga nk'umunyepolitike kandi atavuga rumwe na leta. Nabo biruko Sentare yongera ko hari amajambo adakwiye gushikirizwa kubera ibihe by'ihonyabwoko igihugu caciyemwo. Ingabire yari yitwaye kandi anavuga ko urubanza rwiwe rutaburanishijwe mu Rwanda n'abacamanza bigenga kandi yakurikijwe amategeko. Aho Sentare yavuze ko atamategeko yahonyanzwe. Ikindi uwo munyapolitike yitwaye avuga nuko ingo z'abamwunganira hamwe n'amasura yiwe zasatswe n'igipolisi ko rero hahonyanzwe agateka kiwe. Naho nyene Sentare yakanye ko atamategeko yarenzwe mu gihe igihugu kibonye ko ari ugukingira umutekano w'igihugu. Yabo yitwaye yaba na leta y'u Rwanda yitwariwe nta ruhande na rumwe rwari rwaserukiwe igihe ubwo rubanza rwasomwa. Iyo ngingo imaze kuja habona mu bayikurikiye hari ibyo bashimiriye Sentare n'ibyo bayigaya. Uyu ni Karine Probert umwe mu banyamategeko bakorana n'iyo Sentare.
Je félicite la cour avoir rendu cet arrêt.
Ati ndakeje Sentare ku ngingo yasomye cyane cyane ku byerekeye ko uburenganzira bwa Ingabire bwo gushikiriza ivyumviro bwahonyanzwe kuko yafatiwe ku byo yavuze kandi ari umunyepolitike. Kubimuhanira rero bisubiza inyuma ubwo bwigenge. Ariko na Sentare yagarutse iravuga iti nukuraba ibihe u Rwanda rurimwo. Nibaza ko Sentare yaravye imigenderanire itari myiza ifitaniye n'u Rwanda naho atarekuwe ndizeye ko ico gihugu kizosubiza mu gateka uwo mukenyezi.
pour rétablir les droits de madame Ingabire.
Gusubiza mu gateka kiwe Ingabire nivyo nyene Yosentare yasavye ko vyokogwa no Rwanda mu kirengo cy'amezi atandatu ari imbere gusa bande nabo batashimye ko amajwi yabo yumvikana bavuga ko ari ngingo ifobetse kuko yatavuzwe neza ivyo ico gihugu kizokora abandi bati birababaje kubona Yosentare itavuze uwatsinze urubanza hagati impande zibiri ico Sentare yirinze kugira ico kivuga ko naho Ingabire yasavye ko yoronswa indishi y'akababaro aho yahamagariwe kudondagura ivyo yifuza byose mu minsi 30 naho Rwanda hari byo rwasabwe rwarasenyuye amasezerano yemerera abanyagihugu n'amashyamwe yigenga kwitura Yosentare. Uwotwari Yosentare Sylvain Aurey avuga ko ari bisanzwe. Madame Victoire Ingabire ubamaze imyaka irenga indwi afungiwe mu Rwanda yafashwe atabwa muri yompi mu mwaka w'2010 atahutse mu gihugu inyuma y'imyaka 17 yari amaze hanze akurikiranwa n'ubutungane ku byaha bitandukanye birimwo gukwirakwiza ibihuha n'ivyumviro vy'ihonyabwoko ico bita ingengabitekerezo ya genocide vyamuviriyemo gufungwa imyaka 15. Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Umucamaza muri Sentare nkuru mu Rwanda yemeje ko ingingo ifunga vyagateganya abanywanyi ba FDU inkingi idahinduka avuga ko ingingo yabo yokunguruza kwabo atashingiro ifise ko bategerezwa kubandanya gufungwa vyagateganya. Inkuru imenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Eric Bagire ubusa.
Iminota ibarirwa muri 7 ni umucamanza mu rukiko rukuru yakoresheje asoma imyanzuro y'ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo abarwanashyaka bishyaka FDA inkingi ritemere gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bamugejejeho n'icyemeza baregwa bwana Théophile Ntirutwa uhagarariye FDA mu mujyi wa Kigali na mugenzi we Vena abayisenga bivuga ko ayihagarariye rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda bakurikiranye bahagaze imbere y'umucamanza uruhande rw'ubushinjacyaha ntirwari ruhagarariwe mu cyemezo cye. Umucamanza mu rukiko rukuru yahereye ku nzitizi abaregwa bombi bamugejejeho zo kuba bavuga ko yakererewe kuburanisha ubujurire bwabo ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2017 nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yanzuye ko bwana Ntirutwa na mugenzi we bwana Bayisenga bagomba kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 yemeza ko hari impamvu zikomeye ku byaha baregwa byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda. Abaregwa bavuga ko bahise bajurira icyemezo cy'umucamanza kandi ko ubujurire bwagombye kuba bwarasuzumwe mu gihe cy'iminsi 5 bityo ko kwirengagiza inzitizi zabo byaba ari ukubarenganya nkana. Umucamanza mu rukiko rukuru aravuga ko izi nzitizi nta shingiro zifite. Aravuga ko abaregwa batagaragaza ko urukiko rwaba rwarirengagije nkana ubujurire bwabo kandi ko iminsi 5 iteganywa n'amategeko yo kubusuzuma ishobora kongerwa bitewe n'indi mirimo y'urukiko. Umucamanza kandi yavuze ko abaregwa batagaragaza niba hari abandi baba barajuriye nyuma yabo nyuma bakabatanga kuburana ku ngingo y'ifungwa ritubahirije amategeko. Abaregwa bombi uhereye kuri bwana Bayisenga avuga ko yafatiwe rubavu ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 n'abantu bambaye igisivile bitwaje intwaro bamupfuka ibintu mu maso bamwerekeza hazwi nko kwa Gacinya Gikondo mu mujyi wa Kigali. Aravuga ko yahamaze ibyumweru bitatu umuryango w'utaza aho aherereye. Bwana Ntirutwa nawe kuri iyi ngingo y'ifunga ritubahirije amategeko avuga ko yafatiwe i Kigali ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 n'abantu bambaye igisivile bitwaje intwaro bamupfuka ibintu mu maso bamufungira ahantu hatazwi. Aravuga ko yahamaze iminsi 17 umuryango w'utaza aho aherereye. Abarwanashyaka bishyaka FDA inkingi bombi bavuga ko umucamanza wa mbere yabirenze afata icyemezo kibafunga. Ubushinjacyaha bwa ariko bukavuga ko inyandiko zifatwa zatanzwe n'ubugenzacyaha arizo zagombye kuba zishingirwaho kuko ibizikubiyeho bihabanye n'ibyo bavuga. Umucamanza mu rukiko rukuru aravuga ko umucamanza wamubanjirije mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yasuzumye ingingo asanga abaregwa batarafunzwe bihabanye n'amategeko. Nawe yanzuye avuga ko bigaragara ko hari impamvu zikomeye zituma abarwanashyaka ba FDL inkingi bakomeza gukekwaho ibyaha baburana n'ubushinjacyaha kandi ko kubera buki bakoraho iperereza bagomba gukomeza kuba bafunzwe by'agateganyo. Yashimangiye ku icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge wamubanjirije kidahindutse. Abaregwa bahise bashyira imikono ku cyemezo cy'umucamanza ku masura bagaragaza ko batakishimiye. Bwana Théophile Ntirutwa uhagarariye ishyaka FDL inkingi mu mujyi wa Kigali na mugenzi we Bayisenga Vena bivugwa ko ahagarariye ishyaka mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu biyongereye ku bandi barwanashyaka barindwi nabo bafunzwe. Abo bafunzwe mbere barimo bwana Boniface Twagirimana vice-president wa mbere wa FDL uretse kuba barafashwe bagafungwa mu bihe bitandukanye naho ubundi bose bararegwa ibyaha bimwe byo kuri mu mutwe w'ingabo zitemewe no kugira nawe ubutegetsi buruho mu Rwanda. Ibyaha byose barabihakana bakavuga ko byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gusenya no kwikizira ishyaka ritavuganwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda. Ishyaka FDI inkingi ryamamaye cyane mu 2010 umwaka umukuru w'irishyaka Madame Victoire Ingabire Umuhoza yashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu n'ingingo itaramuhiriye kuko inkiko z'u Rwanda zamuhanishije gufungwa imyaka 15 nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba no kugambirira kuvutsa igihugu mudendezo. N'ibyaha bavuga ko bishingiye kuri politiki. Kuri uru rwego birasaba ko Bwana Theophile Ntirutwa na Bwana Venant Abayisenga bategereza urubanza mu mizi ku itariki na n'ubu itaramenyekana. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Radio Zibidi Amerika Washington DC mu Burundi abana babiri b'imyaka 5 n'imyaka 9 baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba ibigori ku mutumba wa Karemba muri komine Itaba intara ya Gitega. Abagirizwa bariyemerera icaha aho bapfungiwe mu gasho k'inyamirira mabi muri komine Itaba. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana.
Abo bana babiri baciwe igikonjo c'ububamfu umwumwe mu ijoro ryo kuri wa gatatu ku mutumba wa Karemba komine Itaba intara ya Gitega hagati mu Burundi. Batemwe bikekwa kuba bari mu bantu bibi ibigori mu mirima nk'uko bimenyeshwa n'abiyemera gukora ico caha. Bizimana Richard w'imyaka 6 yiga mu mwaka wa kabiri na Ndayishimiye Arinde w'imyaka 9 aho bagwariye mu bitaro vy'ikibuye muri komine ya Bukirasa z'intara ya Gitega barahakana ko atabigori bivye ahubwo bari bagiye kwitorera amavoka yakorotse mu itongo wabo. Bose basanzwe ari impfuvyi barezwe n'incuti zo mu miryango. Abona Imana Leonia arezwe umwe muri abo bana.
Iyo voka bandura ko amavoka hari hakantu kakonga urumva kegereye umwonga nyavoka nagere kari kugacama ku mwonga urumva rero banduye nyamavoka bacango bamanuka nyene hepfo nyene urumva ngo impande ya nyabigore ngo nyabahungu ngo bacava mu gitoki ngo bacabavuga ngo nimuhagarare ngo bacabarahagarara urumva nyene bafite ngo umwaka uvuka bubiri undi uvuka bubiri bahagaze ngo bacabababwira ngo shira amaboko hasi ngo bacabarashira hasi nyene kuboko ngo warubika hasi ngo bacabaratema batemye umwanga ranka gucika ngo acharabazana imbugita bacabarakerereje nyene baraheza induru nyara ngo bwana bwarakomye induru umugango ntago ntacyatabaye.
Abo bana bamaze gutemwa baraye mu ishamba batogwa mu gatondo ko kuri uku wa kane nkuko tubibwirwa na Leonie yabona Imana.
Nabimenye bukeye hanyuma ntabaza nyene abajejwe umutekano bacha baraza barabafata babafasha tireko tubafashe nimubajane kwa muganga natwe dusigaye turabitohoza.
Umukenyezi arafite icyo asaba ku byabaye.
Kubwibanje gutungane no busaba yuko bwovuza abo bana hanyuma bahejeje bavuza abajejwe igihugu bagaheza bagakurikirana abana imanza zikagoma zikurikiranwa hanyuma zikurikiranywe bakabashumbusha hanyuma nabo nyene bakabaha igihano guko babigize babibona guko bajya ntibara abana yuko bo bahohotera bakabaca amaboko.
Nziri busa Matilda nawe nyene afatanya nabona Imana kurera abo bana b'impfuvi.
Bo baba turushe inganji bo turabira abo bana kuno bameze bakabona icyo bagikwiye twe nta rubanza twoca nibo bo gwikira kuko abo bana bose ni impfuvi ubona fisese urya na fisese bose ni impfuvi kandi mu bisazwe turakenye turabakene wo ni muramwanje mu bisanzwe umwana je nenda mutunze kandi abo bana bose basigaye muhira nije ndabatunze nkubu je ndumukene nta kintu nikora akosira asiyo siki ndayirya ruko mvuye kurera abantu.
Salvatore wakundukize jeje ibibazo by'imibano muri komine Itaba yagize icavuga kuri ubwo bukozi bw'ikibi.
Mu bisanzwe witegereje ibyabaye biteye agahinda ntacu umuntu yabivuga ko mugabo gusa tubona yuko umuntu yokurikiranira hafi yuko abo bantu bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo ejo ntibazoce basohoka bidegenza bavuga yuko inkozi zikibikumbure zikora ibyaha hanyuma zikaca zirekugwa. Twamaze gutegura yuko ejo tuzoja kugirisha iyi nama kugira ngo duhumurize hanyuma tubwire yuko atabantu boza barihanira niyo umuntu yabafashwe mu cyaha mu ikosa kanaka kuyo kwitura ubutungane.
Ndayikengurukiye Shadrack w'imyaka 19 n'abayubaye Didier w'imyaka 16 aho bafungiwe mu gasho k'inyamirama muri komine Itaba bariyemera ko ari bo bakoze ico kibi bakavuga ko bicuza uvyo bakoze. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidele Antoine kuri iyo nkuru. Abarundi bane bariko bararuba mu kiyaga Rweru bafashwe n'abasirikare b'u Rwanda bagenda babatwaye abandi babiri bagarujwe n'igisirikare cy'u Burundi. Abarovyi bo mu Rweru ku ruhande rwa komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga bavuga ko iryo fatwa rya bagenzi babo rituruka ku migenderanire itifashe neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi, bagasaba ko iyo narwugwa. Ibindi kuri inkuru twumviza umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kuchambu chabarovji chanzove kukiaga Gweru niho abarovji babarundi bane bafashwe mu gitondo cy'uwo wa gatanu buririye amato yabo. Niho ku birometero vya baba 90 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Abarovji babiri bazindutse kuroba inyuma zabo babonye uko bafashwe. Nabo nyene bavuga ko bari bafashwe.
Abo bagiye bajanye babonye nk'uko nyene babagiye ko bacamuye ahantu munsi y'isafi. Babatoye nyene ku mwega w'i Burundi nta wari yababonye kuntu bari baje hari hakiri mu mutwenzi.
Abandi bane bari imbere zacu bari bamaze kubatwara. Bamaze kubatwara rero n'ubu ntitoti ko abasikanye cyibure bwo babarekuye nabo bavuga ko tutakwiye mbere kujya dukomeza kubavugira mu mazi y'iwabo kandi aho hantu no kuri twari mu mazi y'u Burundi.
Ntabwo mwamwari mwarenze kugira mu rondero dufi hari.
Oya twari mu Burundi mbere kugira tujogere nkaba mu rundi ku Rwanda twaba twatugaje kugenda nk'ibiro nka 20.
Aya makuru aremezwa n'abajeje intwaro muri komine na zone ya Masaka ya komine Giteranyi ahatwarigwa abo bafashwe. Celestin Ngendakumana umukuru wa zone Masaka avuga ko atari abambere bafashwe n'abaserikare b'u Rwanda.
Hari uwitwanya benda Nestori agira ahwanyikira ngo cy'ameza 3 ari mu Rwanda kandi harimo n'ubugizi bwa nabi ko namato yabo bacya bamenagura kuko ntiyongera kuboneka. Hanyuma hariho abo bajanye mu nyuma nyene harimo uwitwa Nyandwi n'uwundi muhungu bo barabarekuye. Makuru turonka batubwira yuko bagezeyo babashyira mu butobusho butandukanye umugabo wonya bene Nestori ntibashobora kumuronga.
Twashatse kumenya ingene abakorera mu kiyaga bashobora kumenya ahari urubibe rugabura u Rwanda n'u Burundi mu kiyaga. Umukuru wa zone Masaka arabisigura yerekana ko abasirikare b'u Rwanda barenze urubibe.
Ego nubwo rubibe dushobora kuboneka turahamaze igihe kirekire ubwo ruza abarovyi b'abarundi n'abanyarwanda barobera hamwe mugabo uri kurabiraba haraboneka aho abanyarwanda batahora barenga. Ni ukuvuga yuko uno munsi canke mu bihe bazigiye bafata abantu mu byukuri barenze umupaka kuko hari hantu batahora barenga.
Umwe mu bagize komite y'uburovyi ku cyambu cyanzove avuga ko urubibe rusoba abarovyi ku mpande zose.
Yego tugereranije kubera ko atarubibe rurimo baraza bakinjira mu mazi y'u Burundi. Hama bado kinjira mu mazi y'u Burundi kubera ko twese turakomeye nta rubibe barurimo turagerageza kugira ngo duce turaba ukuntu dushobora kubona ko barenza cya rubibe bigaca bitugora cyane. Abajijwe umutekano ntabwo tugira tubabwira kubera yuko twebwe nta rubibe tuba tubona ruba ruhari.
Abaruvyibo bavuga ko izo ngorane zose ziriko zituruka ku migenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Bari n'ico basaba kuri ico
migenderanire yo mu Burundi n'u Rwanda imeze nabi gose kuko urumva abanyarwanda bakomeje ku twibasira nyene baje bakomeza baca kudutora mu Burundi baca kutwononera baduhombye mitahe bakomeza nyene ko tuje imbere hanyuma bakakomeza kuduca badukurikirana bakongera bakumvikana nabo babanye b'u Rwanda kugira ngo bareke gukomeza baca kudusanga mu Burundi kudukoresha nabi. Ego no tubituma numva ko migenderanire atari myiza.
Oya ni mibi nziheza kunukuru. Nibakoresha ubwumvikane natwe turabe kuko tuguma turonkera irasiyo y'abana.
N'umukuru wa zone Masaka yagize icyo asaba.
Icyo dusaba ni uko abanyarwanda bokubahiriza abarundi kandi ikindi dusaba ni uko batosubira kubafata baca babasinzikariza ubuzima kuko hari uwo bigeze gufata yitwa Bizimana Damiano baramukubita aramererwa nabi gushika avurirwa mu bitaro imugano. Tugasaba n'abayotegetsi b'u Burundi ko botubaha gufi kugira ngo icyo kibazo kize kirava mu nzira atangorane ziyunze kubaha.
Ibibazo ku barovyi bakorera mu biyaga byo mu buraruko bw'u Burundi bituruka ku migenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda byari bimaze kuvugwa no ku ruhande rw'intara ya Kirundo mu biyaga Gweru na Cohoha aho hari n'abamaze kuharasigwa. Ku cyambu cyanzovye ku kiyaga Gweru mu ntara ya Muyinga iri mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Muri umwanya twumviriza amakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini duhere mu Rwanda aho turi kumwe ku telefone na Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude wiriwe?
Mirioneza Fidel.
Watubwira makuru yerekeye inkino tegekanijwe zitegajwe mu mpera z'indwi mu Rwanda.
Icyo nababwira nuko shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda izabigeze ku munsi wayo wa munani. Imikino iteganyijwe ejo kwa gatandatu ndetse n'ejo bundi ku cyumweru. Nababwira ko imikino ine ari iteganyijwe ku munsi w'ejo, aho ikipe ya PSG izakira Mukura Victory Sport i Kigali, ikipe Miroplast hariya ku kibuga cyo kwa Mirongo Igikondo ikazahura n'ikipe Amagaju. Undi mukino uzahuza Kigali Sport na Marine FC uzabera kuri Stade La Mitière ku Mumena. Ikipe ya Bugesera izakira Sunrise Nyamata. Iyo mikino niyo ine iteganyijwe ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Indi mikino itatu izaba ku cyumweru, ariyo ikipe ya Kirehe izakira Espoir ku kibuga cy'Kirehe mu karere ka Kirehe. Umukino wundi wa kabiri uzahuza ikipe ya Gicumbi FC izaba yakiye Police FC ku kibuga cy'Gicumbi hari ibyumba. Undi mukino uzahuza AS Kigali na Etincelle FC, aho ngaho hazaba ari ku Stade ya Kigali i Nyamirambo. Imikino irindwi muri rusange. Ababwira Fidele ko ikipe ya mbere kugeza ubu ngubu kuri gahunda y'agateganyo ya shampiyona ari ikipe ya Kiyovu Sport. Mu mikino irindwi imaze gukinwa muri shampiyona imaze kugira amanota 15, ikurikiwe na APR FC n'amanota 18 mu mikino irindwi, iya gatatu na AS Kigali n'amanota 13 mu mikino irindwi, hanyuma ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma, ikipe ya Kirehe FC ifite amanota 6 mu mikino irindwi.
Muri make uretse umupira w'amaguru hari izindi kino ziba ziri ko ziraba ubona hari cyo uvugwa ko?
Navuga ko nta byinshi biri kuvugwa mu mikino cyane cyane gusa umupira w'amaguru tugafiteho. Twavuga ko umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Antoine Umudage amaze gushyira ahagaragara urutonde rw'abakinnyi 23 bazitabira irushanwa rya Sekafa rizatangira. Urabizi ko Sekafa izatangira mu cyumweru gitaha hariya muri Kenya. Amaze guhamagara abakinnyi 23 bazitabira.
Urakoze Jean Claude Munyandinda. Tuve mu Rwanda dukubite mu Burundi, aho Evariste Nzikobanyanka nawe atubwira amakuru y'inkino zitekanjwe mu mpera z'indwi mu Burundi. Evariste wiriwe?
Wiriwe neza Fidel.
Nizihe nahe makuru ategekanijwe ku byerekeye inkino mu mpera z'indwi?
Amakuru y'inkino ategekanijwe mu mpera z'indwi ni uko shampiyona y'igihugu mu cyicaro cya mbere izo bigeze mu mpera z'indwi, rero ku munsi ugira wa 14 w'ihiganwa, no kuvuga yuko hategekanijwe inkino 8 zizobera ku bibuga bitandukanye by'igihugu. Fidel, no kubwira ko inkino zihambaye muri izo nkino 8 ari inkino zitatu n'urukino ruzohuza kuri Stade Gizigiro mu Rumonge umugwi Vitaro hamwe na Musongati w'Igitega. N'urukino kandi ruzohuza kuri Stade Rukundo Ngozi Message Ngozi na Leria ho Bujumbura. N'urukino kandi ruzobera imuyinga ruzohuza Olympic Stade muri iyo ntara na Aigle Noire w'Imakamba.
Shampiyona igeze he?
Champion igeze ku munsi ugira uwa 14 gushika ubu umugwi wa mbere uri kwisonga no mugwi Lydia Ridike Burundi Sport for Africa wo mu gisagara cha Bujumbura. Benshi bazi ku izina rya Rumuri kuko no mugwi wavukiye muri kaminuza y'u Burundi. Umugwi wa nyuma rero uri mu kibazo cha 16 gushika ubu Delta Star wo mu Gatumba.
Urakoze yari umumenyesha makuru wacu ku vyerekeye inkino Evariste Nzikobanyanka mu Burundi. Njuti, muriko mukurikirana ibiganiro vyacu mukanya turasezera ku biganiro n'amakuru tubafitiye kuri isaha yamara. Imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru twari tubafitiye. Abategetsi bajeje umutekano mu gihugu cya Misiri batangaje ko abikekwa ko ari abagwanyi bagize igitero ku musigiti wari wuzuye abantu no munsi wa gatanu. Icyo gitero cyabereye mu karere karimo umutekano muke mu buraruko bw'ikigobe cya Sinai, abantu 255 bahasize ubuzima. Abategetsi bavuga ko abo bagwanyi barondera abashigikiye inteko zijeje umutekano mu musigiti wa Al Lauda mu gisagara cya Bir Al Abel. Kwindi nkuru twabwiye ko Emerson Mnangagwa yarahiye uno munsi wa gatanu mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe. Yemeye guhindura bikomeye uko ibintu bimeze mu gihugu kimaze imyaka 37 kigeramiwe n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi. President Emerson Mnangagwa ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu mu gihugu cyasinzikaje bikomeye kiringo cy'imyaka 37 n'intwaro y'agahotoro ya Robert Mugabe. Oscar Pistorius yahoze ari mu nonotsi rurangiranwa muri Afrika y'Epfo yakiriwe umunyororo muremure kurushiriza kubera yishe umukobwa bakundana River Steve Camp Stanley Camp mu mwaka w'2013. Umunyororo yaciriwe biyongeye inshuro zibiri kuwo yari yaciriwe imbere yaho. Nshuti mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha n'ibigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubasaba no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu bikurikira kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.